mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu saa 18 muri kumena Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Bamaze igihe cy'amezi agera kuri 6 cyangwa 7 barashika bakaramutsa abantu neza baba bashaka ku masoko bakagura ibishyimbo bakagura ibigori bakagenda n'iyeshima yabo neza baganira n'umuntu neza badashakanye umuntu.
Aba n'abanyagihugu b'abakongomani baba hitwa Kahululu ni mu karere ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko barajwe ishinga n'abarwanyi bo muri leta barababandanya biyongera muri ako karere ariko ngo babaniye neza ntaco barabicira. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Akomeza ndabwire muri make ku n'amashinga mateka ya Zimbabwe yatangaje ko no wa mbere ko Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe ashobora gupfungwa mu gihe yo kwanka kwitabaho mu rwego rw'abashinga mateka uri kuratoza ku miliyari 15 z'amadolari zavuye mu butare bwa diyama mu butare bwa diyama yabuzwe irengero ku ntwaro yiwe inyuma yo kongera kururira Mugabe amasaha arenga 2 kuri no wa mbere ntiyitabe imbere y'umurwi w'abashinga mateka ujeje ibibazo by'ubutare hamwe n'amasoko ntangaguvu umukaru w'uwo murwi Temba Mliswa yavuze ko abashinga mateka bataye ibyizigiro kandi barambiwe bugize ukabiri uwo mutama w'imyaka 94 y'amavuko yanka kwitaba uwo murwi Temba yasiguye ko bariko bamwandikira urwete rwa nyuma mu gihe yokomeza kwihoza azocarungikirwa umutahe wo kumufata. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila hazoguma ari umukuru runani rushigikiye perezida mu gihugu runani rwa politike rwotsinda amatora yo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta kuri no wa mbere ni mu gihe gice kimwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umukuru w'igihugu ko agomba kuguma ku butegetsi. Mu kiganiro yahaye abanyeshamakuru kuri no wa mbere Lambert Mende havugira leta ya Kongo yasiguye ko Kabila atazobarenze kwibwizwa nshingiro ari nkaha mwe yoramuka aramukijwe ugo runani. Kabila yari kuva ku butegetsi inyuma y'ikiringo cha 2 ari naco cha nyuma ku itariki ya 20 kwezi kwa 12 muri 2016 nkuko ibwizwa nshingiro rivuga rikamwemera kuguma ku butegetsi gushika ronse uwatowe amusubirira. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 22 25 na metero 31 hamwe na 41. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikaze kandi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu b'abakongomani baba hitwa Kahululu ni mu karere ka Uvira muri Kongo bateye ubwoba n'abarwanyi b'abarundi bo mu rwi rw'itabara bagenda biyongera buke buke mu mihana itandukanye y'ako karere ndetse no mu masoko yegereye ako karere naho bafise ubwo bwoba barashima ko ataco barabononera. Muravyumva mu nkuru yacu kumbwe n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo yamaze iminsi ibiri arondera no makuru.
Radijwi rya Amerika yagendera akarere ka Gahororo kari mu birometero bigera kuri 70 n'umujyi wa Uvira ari inyeshamba z'abarundi zibarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Nubwo izi nyeshamba zitadukunde ko twinjira mu birindiro byazo biri ku kijyama ariko twageze amahigwe yo kuzisanga mu isoko ryo mu buzuke aho ziremera isoko ku bwinshi ziri mu myambaro y'imbeho zifite imisatsi ndetse n'ubwanwa bwinshi ndetse na za mutorora zo guhamagariraho. Izi nyeshamba zirinze kuduha amajwi no kutubwira gahunda yazo ndetse n'intandaro y'imigwano yo gusubiranamo hagati y'umutwe wa Red Tabara n'umutwe wa Forebu aho izinyeshamba zagwanye tariki 9 y'ukwezi kwa gatanu gusa izinyeshamba zadusobanuriye ko zibanye neza n'abaturage b'abakongomani batuye muri aka karere ka Gahororo kuko ari nta matungo y'abaturage banyaga ndetse ngo basahure n'imyaka mu mirima yabo ibi bikaba byemezwa na bamwe muri abo baturage b'abakongomani bareme isoko ryo mu buzuke
tubanye n'inyeshamba inyeshamba z'abarundi bamaze igihe cyameza agera kuri atandatu cyangwa arindwi barashika bakaramutsa abantu neza bagashika baba bashaka ku masoko bakagura ibishyimbo bakagura ibigori bakagura ibintu zose n'amavuta yo kubiteka namara bakagenda n'iyeshima yabo neza baganira n'umuntu neza badashaganye umuntu wari wowe
baza baturuse hehe
baza baturuse ahantu hitwa Ukijyama n'ahantu havuye no muri mugabo no mu gifoni
umuyobozi wa Rokarite ya Gahororo bwana Budito Gakanga nawe avuga yuko izi nyeshamba z'abarundi ziri ku Kijyama babanye neza kuko iyo bashatse kugura inka zo kubaga sabo baturage kuzibagurishiriza uyu mushefa akomeza kuvuga yuko basabye izi nyeshamba kuzaza zinjira mu isoko zitinjiranye imbunda mu rwego rwo kurinda ko bashobora kugwanira mu isoko n'indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani n'iz'abarundi ibiri muri aka karere
ntacyo tubagiriza kandi ntacyo bari bakorera abaturage baremye bambaye igisengire
nubwo izi nyeshamba zinjira muri iri soko nta mbunda zitwaje hari zisigara mu kilometero kimwe zifite imbunda aba baturage batuye muri groupe Makigoma muri lokalite ya Gahororo bavuga yuko batewe impungenge n'iyi mitwe y'inyeshamba z'abarundi ibazengurutse dore ko muri aka karere nta basirikare ba leta ya Congo FARDC seba korera
abadandaza ubu dusigaye tubura inzira aho twogenda kubera nta basirikare dufite ba leta baturindira umutekano buserukaho ugasanga n'abasirikare b'abarundi banyashamba bikagutera ubwoba bo abagore bacu mu karere ka Marungu Kiryama basigaye bajya mu mirima n'ukusanga umugore ajya mu murima agaherekezwa n'abagabo kubera impungenge dufite nta mutekano dufite nta bandi dufite ba leta baturindira umutekano usigaye uje mu mirima ugasanga abarundi nibo bari mu nzira kandi ni nyashamba ntubazi ho bakomoka ibyo bikadutera imbungenge tukabona kuko aya mafaranga yabo bafite nashira batakihaye babona aho bahahira ibyo bizotuzanira ikibazo imirima yacu izobihuye n'ikibazo mbo baturya amasambu imirima ibigori n'amatungo yacu kwa kundi nayo azagira ikibazo
mu gihe kandi muri aka karere ari nta musirikare wa leta ukarangwamo ni nako izi nyeshamba zikomeza kuzamuka imisozi nk'uko byemezwa na bamwe mu baturage bo kuri Gatobwe
muri iyi minsi bari mu kuzamuka bazamuka bavuye muri plene bakazamuka banyura ahantu hitwa Ibutumba bakanyura Imashuba bakazamuka kugeza bageze za Kiryama mu karere ka Rurambo mbo bazamukanye n'amasafuriya bikoreye n'ibindi bintu bakuye muri plene
nubwo ari nta mibare izwi inyeshamba z'abarundi ziri muri aka karere ka Uvira mumenya yuko muri groupe Makigoma hari umutwe w'inyeshamba za Red Tabara n'uwa FNL mu gihe umutwe w'inyeshamba za Forebu iwo urahitwa Imangwa muri groupe Mayaruningo ndadatse ngabo kubwijwe rya Amerika I Gahororo ho mu ntara kivu ya Majyepfo
Fidaste Ngabo harakoze cyane kuri iyo nkuru duce dusbandaniriza mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bahora barimira mu kiyaya ca Mwayi ni muri commune Bukemba y'intare ya Rutana basaba abategetsi gusubira gutunganya ico kiyaya kuko imirima yabo yatwawe n'umwuzure uturutse ku ruzi Musasa ugo ruzi nyene rwatumye barabara rija mu ihinguriro Sosomo rihingura isukari n'ija mu ntare ya Makamba rihita bigoranye cyane kubera ryasibanganijwe n'uruzi ibindi kuri iyo nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
zakwishwa n'inzara nta kintu babyoroza kurangwa ahantu kuko nk'uyu mwaka ni nk'iryambere risibe riteye hamwe biyumviye aya maduka yadukorera barosira nyine bandi umugo zose babapimira ukundi gushasha kuko mwene ntiyo bakihamenya
aha ni mu kiyaya ca Mwayi komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana neza na neza ku nkengera z'uruzi Musasa ku mawane y'ibarabara rije igihofi mu ihinguriro Sosumo n'irya mu ntara ya Makamba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana uruzi Musasa rwarasheshe biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abafata inzira ija muri Gihofi canke Makamba bavuye mu Rutana bavuga ko bitoroshe kurengana ico kibanza uruzi rwasesemwo uno musore akoresha ipikipiki yunguruza abantu abajana mu ihinguriro Sosumo
ni ukuvuga nk'ubu bishitse karonka umukiriya amanuka muri Sosumo ntibitworohera kubera uramanuka umanutse ushitse aha mu mazi hari n'igihe bishikukagwayo hanyuma no mukiriye utwaye akagwa mu mazi hanini n'igihe usanga twaye nk'ibintu ugasanga birononekaye kubera amazi bo baturabugira ariko naho tubugira nako tugira nyine ko atakuturibugire turemera tugatimba nyimbugwa yokagwayo ushoboye kujya bukawo ukagira buke buke ukarondeza n'amaguru ni moto hari n'igihe ushobora kugwa ikononeka
eka n'abadereva bagendesha imiduga baca muri iryo barabara bavuga ko batorohewe na gato
iyi barabara rya byose yeguza aho ni barabara imodoka ntoya ntizirenga n'izindi ni iyo dukora hasi ni moto iri hafi gasukiye igize amabuye ibibesha bikubita munsi kuri karitere
uretse abunguruza abantu abarimyi bahora barima mu kiya camwayi bavuga ko atacu biteze kumwimbu kubera imirima yatwawe aba ni bamwe mu banyagihugu barimira umuceri muri ico kiyaye
uwo munini cyane kuko ngaha ntabaraza kwicwa n'inzara nta kintu bavuze rwose ko ngaha kuko nk'uyu mwaka ni kiryambere risibe riteye hamwe bo dufashe bakadukorera ngaha ugasubira haya muri nyirangira umuntu wese agahendagiza karaba yuko yorima
cyane cyane ngaha hari imirima myinshi y'umuceri igitego cy'umuceri benshi barahombye aha barima mu mutwe madigi bakora uduce duce twindimo umuntu yarafise nyene aha haboneka basanga yimbuye cyane nk'amatoni menshi musanga ngaha nicyo gitezo gitegwa cyagitunze kano kare
hamwe biyumviye aya matoka yadukorera barosira nyene bandi umugote se babapimira kundi gushasha kuko mwe nta ntiyo bakihamenye barosira kugabura kundi gushasha kuko umuntu ntiyo menya aho yahora cyishye
batasubiye nyene ngo batwibuke bahadukorere ni nzara igiye kutwica abakuru badukurira nyene bahakoze bosubira bagapima nyene nkuko bapimye ubwa mbere bakoze aya mazi akapfa bishobotse nyene batwiyumviriye ko byoba
rero ntari bucumi wundi munyagihugu ati je ubwano bwapfutse umuntu
bijya bishugo by'imboga n'amarenga renga cyo harya na inda afite ndimo harya aho nyene handa ate tomate ngasanga ndagurishye ndo se ni ihumba majana biri anga
aho wabeze ni ngo nakuyo nakuyo bya gatasi uruzi utari bwa bwa bicenwe n'amateka yariyo yahise
abanyagihugu baba kunkengera z'uruzi musasa baremeza ko kubona ugo ruzi rwaruzuye aba bakunkengera zugo ruzi babifisemo uruhara
erega kare urabona ugo ruzi bari barugazuye kera baheza amapoke ya rugazura arushya ku inkombe nini nk'uwo bisubira mugabo leta ikacyubahiriza kuri za ntambuko z'uruzi bagaca bagerageza mbere nk'uko bishoboka bagaca batera nk'ibiti ni kuri nyango umuti woboneka n'ahandi muko bimera uko n'abantu bake barusotoye urabona bake bagenda barima baragwegereza mu ntuze bake baragwegereza bica bituma rusha rusarasenya ahanini n'abantu bake baza baragwagirizaho kuko bari bababwiye yuko n'imuburi wasigiye imetero 30 bategeye uruzi ariko abantu baranga kubyumva umugabo ngira ngo babyumve ubose bakabukora babyumva kwe
beda nyandwi buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko bahinga bo mu buyobozi bw'urimyi n'ubworozi bw'urwego rw'intara ya Rutana batanguye ivyigwa biweze uburyo bwo guhinzira ubwo ruzi musasa beda nyandwi yizeza abarimyi ko mu kwezi k'umunani abarimyi bosubira gushora amasuka muri ico kiyaya camwayi ico gihe akibaza ko umusenyi wafuse iyo mirima woba wakuweho n'abahinga mu Rutana Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Tetuandaniza kiyago cy'abanyedini no munsi Diane Ndonse mugenzi wacu Bujumbura rongera anoganze ivyo kwahukana ico abanyedini n'abarongo y'amashengero babigona ko Diane Ndonse aratangura twakira abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura ni gice ca kabiri cy'ikiganiro yadutunganirije
Patiri mukuru Fupi Felix murongo wa Cathedrale Regina Mundi turabaramukije
amahoro
namwe bwe cyitegetse Emmanuel umwe mu pastori bo mu ndongozi z'isengero rya Fekabu namwe bwe turabahaye mwaramutse
amahoro neza
turamutse namwe bwe ntamvukiye Josephine murongoye ishirahamwe dushire hamwe riharanira agateka k'abakenyezi mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
amahoro cyane
namwebwe abumviriza ijwi rya Amerika turabaramukije tubibutsa ko mubandanya igice kigira kabiri cy'ikiganiro kubijanye n'ukwahukana Patiri Fupi Felix Mbega igihe mudatanga uruhusha rw'uko uwahukanye mu buryo amategeko abirekura ko ashobora kubusubira kubakana n'uwo yifuza ntimubona yuko mwamumuhohoteye ku ruhande rwa mwebwe murongoye amasengero
guhohoterwa kuko erega ibyo byose akora aba yabihisemo kuko hari abahitamwo kuguma uko mbe ntimurabona n'ubupfakaye kandi yarafise uburenganzira gushobora kugira ubundi bugeni kandi bwemewe na Ekleziya Bibiliya ni kubivuga areje kukivuga ati mu gihe ujya wunda kiriho ntashobora kugira ubugeni mugabo ntihagira umwe apfa uyashaka kugira ubugeni ngakirazira kwa mwica kugira gira ubugeni kuko bisitse bikamenyekana ko yamwishe kugira gira ubugeni twebwe muri ekereje ubwo bugeni ntabwo twemera kandi naho twobimenya mu nyuma yuko bwa bugeni yagira bwa kabiri yari yamwishe ubwo bugeni yagize dushatse ubufuta kandi agacahagarikwa mu bikorwa bimwe bimwe byo muri ekereziya agacahagarikwa guhabwa amasakramento kuko aba yakodishano mu bintu rero bivuze umuntu kugira ubugeni harimo ico co kwica uwo mwubakanye kugira ngo uhavu ugira ubugeni n'uwundi wifuza nako umuntu avuga ati umugore wanje yashaje nabonye ubundi akiri muto reka ndabinyene ndamunyarukiriza niho bazonyemerera urazi ko abantu bakunda ibintu nyene biseruka byiza ico kiremenyekanye muri ico gihe naho cyomenyekana mu nyuma ko yagikoze ubwo bugeni bazoca babugwiza na zero bafute kandi babimwumvise yuko uyo muntu atari mu nema y'Imana na gatoya aba bantu tubafata nk'abantu bari mu ngorane kuko burya nabivuze mu ntango iyo umuntu agize kwahukana iyo divorce hajya nta numwe abihimbarirwa mu mitima hajya barakomereka mu mashengero atandukanye abo bantu ntimugafate nko kumenya ntibakirwa abantu bibaza kubera batabari kuriye ubu kugira ubundi bugeni umenga bakumiriwe umenga ntibakiriwe nagiye ndababwire ko iminsi yose tuguma turi ko twakira abantu ahubwo bari muri izo ngorane tukabarimisha umuntu akabasengera kugira ngo nico gikomere yagize agikire
kandi ntasoye kwifuza ubundi bibubaka
ashobore ubwo buzima arimwo bwo kubona ubugeni yagize batakiri mu bumwe ari wenyene ikijambo ry'Imana rivuga ashobore kukigendera kuko bisaba ubukomezi bwa mutima mweranda bisaba inkomezi z'Imana nyene nico gituma ashigikirwa nico gituma aronko yitura akamwumviriza akamuremesha hanyuma akamusengera akamubwira nico yogira kugira ngo areme nigihe amategeko yokurikizwa kugira ngo uwo muntu abeho mu by'uburyo busanzwe birabaho no guha nk'akarorero nk'umugabo ataye umugore agacaja kwibanira n'umuhabara kuko birabaho akamupangira inzu akaruhira kuja kuba kumuhabara agata urugo rukuru ugasanga nta nakimwe gikora ngaha mu rugo rukuru turamufasha tukamubwira tuti ahubwo genda witura ubutungane kugira ngo ahuri we usigaranye abana nivuga ifise bato uronke n'ubwo buryo bwo kurera abana kuko uwundi ariko arasanzara adasesagura bizabindi pastor yavuga ati regariho n'ubusinya kubera atakunda afisagiramira nko yabihatiweko kubw'ineza y'abana arashobora gusinya mugaba arondera ko abana babaho ariko arakeneye inkomezi kugira ngo agende ikijambo ry'Imana rivuga hanyuma kanyuma nsubira kwibutsa dutegere yuko ibitwita uburenganzira cyangwa guhohoterwa tubivuga dufatiye ku mategeko y'abantu aha naho turi mu byerekeye ubucuti tugira n'Imana turi mu byerekeye isezerano tugiranira n'Imana iryo rero riri ku rundi rugero kandi tumwe dutegera kuri dusumba Imana siza gukora ibyo twebwe twifuza Imana siza kuvuga ngo we kubera ngo byagenze uko uwe ngo ijambo ryawe ricari hinduka ni twebwe tugerageza ahubwo kumenya icyo Imana ishaka ngo tukigendere ni twebwe tugerageza gusoma ijambo ryayo kugira ngo turishyire mu ngiro icyo ntitukibagire
amategeko yarabahukanishije ariko isengero ritemera ko asubira kubana n'undi mugore bivye nimwumva ko bishobora gushika naho mutavyemera umuntu akica undi mugenzi we kugira ngo ashobore kubakana n'uwundi
yewe ndabifata kubiri uko kuntu barendereza umuntu bakagira ati rero ko ubuzima bwahindutse ubaye gutyo reka tugufashe turabe ingene ugumo bibamwo buryo wewe ntusubira kubakana n'uwundi ugume gutyo mugabo turabo tubigufashemo mu bisanzwe ibyo no kugira ngo bahe umwanya izo ngorane kugira ngo kumbure araho basubira bakigarura nkuko yabivuze bage barabivuga ugasanga inyuma y'iminsi inyuma y'imyaka barigaruye barasubiye barabana gatibo baragize gatima mpembe kuko hariho n'umugani mu gifaransa bavuga ngo la nuit porte conseil aho batinda bakiyumvira ugasanga ariko rero hariho n'ikindi ushaka gusanga umuntu yubatse uwo bubakanye batacyumvikana agati wewe ukiri ngaho hari ibintu uzombuza ugacusanga mugiriye nabi mbere no kumwica kamwica kugira ngo amuve ko kuko erega akiri ngaho agomba abona yuko afise intambara hari umuntu rero agati rero jewe izo ntambamye kugenda zikore mu nzi kuko ni wapfa cyadonko uburenganzira bwo kwirongorera ubundi mugurumba yavuze ati tubimenye bega ibyo byo kumenya batohoze ama yabaye amato yumva ko ari kara mukabo twebwe ibyo onye eh biragoye kumenya kuko ubwikenye buza mu nzira nyinshi niho rero ngira nti ibyo rero birashobora gutuma haba ihohote nuko bishaka gutuma n'abantu batinda bagasaba bakumvikana mugabo jewe n'ubu nguma ngira nti igiye n'ukuri babonye ko pati we wabivuze ati araho tubona yuko ari umuntu n'ukuri yagoye amerewe nabi mugatukagerageza kumufasha ko nta burenganzira afise bwo gusaba kubakana n'undi muntu yego je nagambuke rego uwo muntu hari Hari kya basa nuwapfuye muriga ayo makamo murabe kuko ega nigisabo cabantuze
apfuye mu mutima
eh aba yarapfuye mu mutima kuko bariko barasezerana baravuga bati tuzofashanya mu marushwa no mu mahigwe ivyo ntibiba bikirimo
bazatandukanywa n'urufu
Nicho bagishira
mu rufu ni rubarurashi kuri wumva nico bituma avuga ati bakuri gutandukana
erega amateke karinga kugira ngo abantu bayakurikize ariko hari ikintu kinaniye kuvuga mu kirundi
exception
nzi ngene no kivuga mu kirundi arashaka kuba des exception izo rero nizo bakuye kwiga bakaraba wa muntu ntapfana intuntu apfana umutima yego kandi bavuga yuko umuntu ari umwe cyo gituma abantu bubakana ari umwe ntabakwiye harage hatabakwiye
patiri yavuze yuko baca bagerageza kumuba hafi kugira ngo bamufashe iyo ntuntu ireke kumwica kandi ashobore kwihanganira
ivyo umugabo yamukora cyangwa umugore yamukorera ntibabisubiriza
nko kurangura amabanga rero yabubatse
eh ari nivyo mugasi cyo cyonyene Aja se chochonye. Hajyo babonye ko abantu babana mugabo n'umugore nuko babonye yuko ba gukompletana
kuzuzanye
kuzuzanye. Nico gituma rero twebwe tuvuga tuti bibaye ngombwa nk'ayo ma excuse bakayiga bakaraba yuko bagukunda ga urumva nabo bake babaho bazabonetse yuko hari umuntu yahohotewe gusumba imbere yamerewe nabi cyane.
Yego mu gutera turangiza n'uvise bagaruka ngira hahandi nyene babuze bati uwo muntu turamuba hafi sinzi gusa ko babemeye kwica bagiye kukiramye ne baciga
n'ukuri je nagisaba bazovyigaho hejuru rega hariho ibintu bishika abantu bariko bagira amategeko hariho ibintu bataba biyumvira ko bishika mugabo bamaze kubona ko bishitse bakagira ati hinge dusubira inyuma tuvyiga none nk'umuntu yaguciye amaboko ngira mwaramubonye n'amashusho yose barayerekanye akagucumagura hose kugira upfa hanyuma bakagira bati uwo muntu azotinda yiyumvira musuye kubara mbwira usuye no kumubona be umutima nturahuka ugira uti none haramoho shit ngabazovyiga reka tu nigisabo urazi gisabo ko kimara iminsi
ego
sinzi ko igisabo cy'uyu mufaso ni gihava coro kuko sinama ikorana ngo ikituragihinduye tworohereza abantu oya icyo nikirimwo kandi nkuko twavuze ijambo ry'Imana rivuga ko abana gushika batandukanijwe n'urupfu byatandukanye rero umuntu ingaruka ni nyinshi abakenyezi nuko bacaboneka bagiye mu rugero rwo kuba abantu basa intege nkeya mugabo ubwikorera muri rusangi bose bagira ingorane ko nk'umugabo yahukanye abashakashatsi bavuga yuko umugabo bimugora kubaho wenyine umugore byumvikana yuko
cyo bigwiza cyacu busambaye no vuga kurenga ibigoko rugo ntago abagifite
icyo ni kimwe mu ngaruka nibishobora gukurikira icyo ariko kandi uretse nivyo kuba umugabo yatandukanye n'ububakana kiramugirana bishano mu mutima buryo bwishobora no kunyarutsa agapfa n'umugore na wenyene ntibura kumugirira nabi
ndagira ndababwira ikintu kihari muri ekleziya kugira ngo nti kugira mwumve yuko tubyihweza umuntu ava yibaza yuko umenga abo bantu turabira hariya kure ntawumviriza n'ivyabo ndagira ndababwire yuko mu byo dusuzuma kugira ngo abantu tubatunganirize muri ekleziya katolika hari ico twita tribunale ecclesiastique ijejwe kwigiza manza Icyo twita tribunal ecclesiastique
ibacirizo manza
nti manza ngo nibasambure iyo tribunal nta na rimwe ivuga divorce mu burenganzira bwayo nta na rimwe pronosa ngo aba bantu turabatandukanije mugabo icyo ushobora kugira iyo babonye ko ari ubwarubugeni nyene bw'ibintu bidafashe by'ubuhomekerano barashobora gusuzuma bakaraba yuko ubwo bugeni abo bantu igihe babana by'ukuri bwabaye ubugeni rukristu uko bubwirijwe kuba
nabaciriyemo ibihomekerano mushatse kuvuga ko batabaci imbere amategeko cyangwa imbere mwisengero
bahaciye mugabo hari ibintu bimwe bimwe iyo bimenyekanye ko bahaciye barashaka guca mwisengero mugabo atari mukuri ivyo rero n'ivyo nk'iyo tribunal isuzuma hari ibintu bimwe bimwe dusuzuma
bagasanga mukubahezagira
marabe bagasanga bahezagiwe mu byukuri mugabo harimo agasorobo
ibintu batari bakwije
hari ibintu batari bakwije iyo bimeze gucyo rero iyo tribunal nifise uburenganzira bwo kutangaza yuko ubwo bugeni bwabaye impfagusa mugabo nishobora kuvuga gufata ubugeni bw'ukuri bivuge ngo abatura basamburiye bwo kubera base bashwanye umwe yahiraho umukiri wundi ivyo nibiza mu nyuma
mukiraho pati iyo tribunal isanze bwarabaye impfagusa bugasanga hari akantu kari gahaza abo oye ni bamwe yavuga ati biraba exception bakabatandukanya cyane batandukanye mukasa mukabahezagira mu buryo bw'ukuri
n'ubu ndafise uwo mperuka kwandika biza kunzanira amakete avuye ku musenyeri kuri mwe kumwe episkopi wa diyoseze aho yagiriye mariage mugabo tribunal yaho iheruka tangaza yuko mu by'ukuri ubwo bugeni tari bwo reka ndabahakaro rero inkuko ugira ubugeni ugasanga bagize mariage na musaza wawe mukaza kubimenya mu nyuma murumva haba hakoze ikidakogwa bisigura yuko naho mwaciye mu isengero nuko bitamenyekanye gusa ntibwari kuba muri ico gihe we nubwo burasamburwa kuko ntiburi mukuri kuko nta wabira mushikiwe hariho nibindi rero bituma byinshi ngira ngo byose abikindi kiganiro
yego muga nkubuye asanze wakanye numwe akaba yihenze mu buryo bw'uko ataravye kamere kuwo muntu agasanga
umwima
cyaje cha wa mutima agasanga n'umwicanye nibyo yavuze ati navyo mwobira niyo tribunal ikabishiramo
nibaza ko ibyo ngira ngo yaba twari dufite ikindi kiganiro kugira ngo tuvuge ibyo kogwa ko birahari byo kogwa ivyo rero nivyo umuntu afasha bajya abantu b'abafiance bajya abantu bashimanye kuko kirazira kuntuza kwisengero ngo turaje muduhezagire patiri cyangwa umupastori abanza kubumviriza akabafasha bakabaha n'inyigisho twebwe bitegura amezi atatu muri ico gihe barababwira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubugeni ubu ubugeni rukristo hanyuma bamaze kumva ibyo byose bakaza bati twebwe twabidirikanye dusanze twobana iyo ngingo ayifata yasuzumye turazi yuko hari abantu naho babwira batumva turazi ko hari abantu iyo bamaze kubona kumenga ujya muhunga aratunze ucumenga arahumirije ntarabe izindi ngeso ibyo byose turazi ko bibaho mugabo igituma dusaba abantu kuza kwiyandikisha hagisigaye amezi ku iparuwasi kugira ngo tubafashe gushishoza ibyo rero ibintu by'ingeso biragoye hari ubu barasanzwe ayisanganwe ukavuga ngo ngira ngo azohinduka ngo canke twabyumvikanye hari ubundi ayadukana mu nyuma mumaze kubana arashaka kuyadukana ashaje navyo nyine biriho mumaze kubana imyaka 30 akadukana ingeso kandi atayo yahorana ibyo mu bisanzwe ntibituma ubugeni buhinduka ibyo mu mategeko ya kiliziya birahari ibyo dusuzuma byo tumwe tuvuga tuti ubu bugeni n'ukuri ntitwobandanya tububakira kuko bwapfuye kuva mu ntango bwapfuye mbere butaraba iby'ingeso si cyane mugabo hariho ibindi turaba kugira ngo twoca tuvuga byinshi
reka tubashimire patiri mukuru wa paroisse cathedrale regina mundi fupi felix turabakengurukiye ko mwitabye ikiganiro
ndabashimiye namwe ko mwadutumiye
pasteur kitegetse emmanuel umwe mu ndongozi rya fekabu mu gisagara cya bujumbura namwe mbwi turabakengurukiye
murakoze cyane kandi murakoze kudutumira
yego ntawe mvukiye josephine murongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi dushyira hamwe riharanira agateka k'abakenyezi hano mu gisagara cya Bujumbura namwe mbwi turabakengurukiye
yego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'icyokogwa numengo notere
yego murakoze twibutse abatwumviriza aho mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye no kwahukana Diane Ndose nari ndemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda rakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe mu mvise bariko baranoganza ikiganiro kuvyerekeye ivyo kwahukana ni nakuri rero ngaho duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda muri ano masaha ariko imbere yuko dutandukana nongere ndabibutse bimwe mu biganiro Ijwi rya Amerika ribatumiriye gukurikirana saa kumi na zibiri hari amakuru yibanda ku Burundi, ariko imbere saa kumi muraza gukurikira ikiganiro muri Isanga hambwiye ce saha imwe n'iminota mirongo itatu, naho haza kuba hari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Makoze kutumviza nshuti bakunzi, yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Engineer Linus yashize hamwe. Diane nahaze twari kumwe kuri mikro, tuzosubire ejo nkaho twahereye mururanigwe mu byanyu no mu banyu.